dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose kuri mikoro hano I Washington muri kumwe na nge Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku Burundi turaho ijambo mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ukorera I Nairobi muri Kenya
urakoze Etienne Karekezi ikiganiro dusangire ijambo cyo kuri uyu imana kigaruka ku bijanye n'icyuka cya politike mu Burundi Uburundi kuva ku itariki ya ndwi y'ukwezi kwa gatandatu 2018 bugengwa n'ibwirizwa nshingiro rishasha mu mpinduka ryazanye rije gusubirira 2025 harimo guhindura imyaka y'ikiringo cya president avanwe kuri 5 ishyirwa ku ndwi hamwe no gutandukanya amatora mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu ayabashinga amateka bakenguza amateka n'abahanuzi b'imitumba n'amakomine yahora atunganywa mu mwaka umwe mbere mezi yegeranye ubu wa yambere azokorwa kwayo mu gihe gitandukanye na ya kabiri urugero amatora ya perezida azoba mu mwaka wa 2027 mu gihe ayandi azotunganywa mu mwaka wa 2025 ni inshuro ya mbere bikozwe kubera inzego zohangiza ikiringo arizo zigengwa n'iri bwirizwa nshingiro nizavuye mu matora y'umwaka wa 2020 umukuru mu rwiseni bujejwe gutunganya amatora mu Burundi Pierre Kavya Kazihise arazi ko ari ikintu kibwirizwa kwitegurirwa neza na rirya intara mu matora y'u 2025 zizoba zatubijwe zikavanwa kuri 18 zikajira kuri 5 gusa aherutse gutuma ko amenyesha makuru mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura kugira basigurire uko umurwi wiwe uri kuritunganya
hari ugutegura intererano yo mu rwiseni mu gutegura ibwirizwa rizogenga amatora y'imirice murabizi mwese amatora ya magengwa n'amategeko mu gihe cy'imbere yayo ni hayo mategeko ajaho canke agasubirwamo se ni rero umugwi washize mu ngiro ibwirizwa rigenga amatora ryo muri rusama 2019 twarabonye bitworohera gushira mu ngiro be nibitoroshe muribuka kandi yuko habaye isuzuma inyuma y'amatora ya 2020 isuzuma ryahuriyemo n'abego n'amatora bose maze bagashikiriza uko babona vyagenze hamwe n'ivyo babona vyohinduka ico ni cyakabiri akaba ni cyagatatu rero ni ribwirizwa rishasha nimero 1.5 cyo kuwa 16 ntwarante umwaka wa 2023 riheruka gutorwa riringaniza busha ntara amakomine abazone imitumba n'ikartsi ibiri muri iryo bwirizwa bitegerezwa kwisungwa gushiraho iryo bwirizwa rishasha rizogenga amatora ivyo vyose tubishize hamwe rero ibikeneye guhinyanya ubwo bice bimenyekana ivyo rero muri kino gihe twaravyegeranije turiko turabihanahana ku vyumviro kugira tubishire mu nteguro tuzotanga kubabijejwe hanyuma muri vyo hazobonekemo ibizoshirwa mu bwirizwa rizogenga amatora ari imbere hari ikindi cya kabiri ni ukumenya ibibanza abenegihugu bazokwiyandikishirizamwo ngo baje mu matora yimirije be naho bazotorera niki niko kwa catanguye kandi kizobandanya mu bice bikurikirana bitandukanye iki gikorwa naco nyene itegezwa kwisunga iribwirizwa rishasha tumaze kuvuga byasubiyemwo iringanizwa by'igihugu kuva mu ntara gushika ku bitumba na kazi nta tora risa n'irindi kandi nivyo uko byagenze matora ya 2010 siko byagenze matora yakurikiye n'andi yakurikiye n'andi yakurikiye ni kuvuga rero uko amatora ashitse niko abahinga bayatunganya bitegura kugira ngo bayatunganye neza tutibagiye n'uburyo bw'amafaranga bukenewe ikindi gikorwa kandi ni igikorwa cyo kwigisha no guhimiriza abenegihugu kugira barangwe n'inyifato ibereye mu matora iki kirahambaye cyane kuko amatora meza igihugu gikeneye kandi anezera benshi ashikwa ko iyi igihugu kirimo amahoro kirimo umutekano n'ituze
mbega none icyuka cya politiki cyifashe gute muri kino gihe n'abakuru cyangwa abaserukira imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi nabo nyene bamaze igihe basigurira abanywanyi bayo ibijanye n'iyo ndinganizo nshasha ijwi rya Amerika ryashimye kubigaruka ko muri kino kiganiro dusangira ijambo turatangura tubibaza Felicien du Burundi umukuru w'ihuriro ry'imigambwe mu Burundi
jiwe amatwa somera n'amasa nyereka ubwa mbere na mbere mu vyonjejwe mu ihuriro ry'imigambwe yemwe n'amateka mu Burundi cembo ni cuka kimeze neza imigambwe ihurikiye mu runane kwemera amateka mu Burundi ariyo forum mbona ibikorwa tubikora uko uko byamye abatwara imigambi itandukanye turakora amanama nkuko tekanijwe turi muri ayo manama nta bibazo mbona byerekana yuko hari ingorane aho ngeza jewe nta kibazo uravye mwitegurwa biriko biragenda neza ucona ko no mu matoranye zira bizogenda neza kiretse gusa ko nk'umurundi mu mutwi wiwe yumva ko matora atazogenda neza akacavuga ko atazogenda neza ubundi ho ubiravye ibiriko birakogwa naho ibikorwa nyezi na byerekeye gutegura neza amatora bitaratangura nk'ubu nibaza ko vyimirije vuba rero je nkavuga nti mbo nimbi imbere y'amatora itegurwa ariko rigenda neza amatora bizogenda neza kiretse urabona arashobora kwaduka aka ingorane canke umuntu ataba yiteze bimwe bita mu gifaransa les imprévus ivyo navyo umenye uko bitunganya bibaye bishitse murakoze
ico cuka ciza na Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe wa dasigana iprona warondeye intayo kwikukira mu Burundi aremeza ko kihari mugaba avuga ko atahose bwose kandi ko ico gihe cyo kuba maso kurusha kubanye politike uko niko yaziganijwe ya Amerika
mu Burundi nk'umugambwe w'abadasigana turemeza neza ko icuka cha politike ubwa mbere mu migambwe sinovuga ngo ni kibi cyane kuko tugiye ku rubuga rwa politike nk'umugambwe w'abadasigana baratureka twagira inama n'abanywanyi mu gihe nk'iki ni baratangura kugwana ngo bacanemwo ngo umuntu yagiye ku nama gaba musimbireko ariko hariho hamwe hamwe usanga bihari bisaba rero ko tugumiza ko duraba kugira ngo abanywanyi b'imigambo itandukanye nibasimbiranireko ariko ariho mu gihe nk'iki icuka cha politike kica gitangura kuzuruka hagati mu migambwe aho mu migambwe abanywanyi bapfi bicanye biriya ugasanga rero navyo nyine biratera icuka cha politike kibi igihe imigambwe hagati yabo haba hariho amahindagu birashobora kuba mu migambo itandukanye siraba ari umugambo urumwe yaba umugambo uri kutegetsa birashoboka yaba umugambo yindi no mu yindi migambo ariko tuvuga ko muri rusangi ata bintu twovuga ngo abanywanyi nkuko twari tubisanzwe abantu bakubitana banigana ku kibuga chapuriti ni gihe rero ciza cyane ubunye n'abantu bakwiye kwegerana kugira ngo dutangire urwarukane rusubire kunigana ejo nitwumve ngo imbonera kure ngo abajereri ibyo bavindege batangwe gusimirana ni gikorwa cy'imigambwe kuko imitwe y'abakuru b'imigambwe itangura kugira abantu batangura kuvuga amadiskuru yo guhimiriza abantu gukora ibicanye biriya ibi nivyo dutegereza kugabirako ariko rero mu kibazo nishije wambwiye muri rusangi sinovuga ngo muri politike ngo imigambwe cyangwa iriya bariko barasimbiranira ko mwiki gihe biracagendeka
mugabo haragwa kagaruka akavuga ko hari uduce tumwe tumwe abaserukira umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD batorohereza imigambwe harimo na Iprona aravuga ikimunezera kurusha mu gutora umuti akanagira ko batubwira muri rusangi icyo yibaza ku matora y'ibihumbi 2025 agereranya n'adasanzwe kubera imvo yerekana
ndabye kurubuga n'imigambwe inaniwe kuko intiratangura kuje sinovuga ngo uri ibintu bikobwa vya politike no buryo bwinshi abantu benshi bakunda kugenda amatora ariko aragera ni naharya ari y'abamigambwe yabitangura hakiri kare twe umugambwe w'abadasigana turi kurubuga mu ntara zitandukanye mu mazone ariyo turabona ariko turamaze kubona imitego y'abantu bari mu mugambwe uri ku rutegetsi mu mazone amwamwe batarumva yuko imigambwe yaza gukorera yugasanga umuntu aradutse aserukira umugambwe ucanga umutuma ngo nimugire inama ngo kandi umustanteri yaguhaye uruhusha ibyo mu minsi yeze byarabaye muri komine ya Giteranyi muri zone ya Tura aho badasigana bagiye mu bikorwa umukuru w'umutumba arabanyira arababuragiza ariko turinda guca kwa musitanteri duca ku bakuru bana murumva yuko ibikorwa iyo biriko birakorwa henshi cyane ushobora kumva mu ndoro nyiza ariko icyo nshima ni uko ibyo bibaye ubu babitorera inyishu kandi abantu bakabona yuko hariyo ingendo itegerezwa guhinduka ko imigambo itegerezwa gushika mu makomine no ku mitumba amatora y'ibihumbi 2025 bwa mbere na matora gasanzwe na matora bwa mbere tuzaba tugize y'abashinga amateka n'inama za komine n'imitumba ariko kandi tuzoyagira n'intara zahindutse ari zindi nshasha n'amakomine yagutse no kuvuga ngo inama za komine zahindutse na matora rero tuzogira ubwa mbere ari ibintu byinshi byahindutse ukuntu twahora turondera amajwi mu bagize inama ya komine arahano bahora bisaba a conseil électoral ntoyi ubwo saba ko abantu bagwiza amajwi amakomine yahinduka
gabakhire banza witonde no mukuru umugambwe w'abanyamahoro wa PDR arashimuka cyuka cha politique cyifashe ariko bagasaba ko inama n'ingingo byo kwama biranga abanyepolitike n'ibisata bya leta nabonye nasanga amatora yo mu 2025 badasanzwe yakemeza ko ariyo ya mbere kuva Burundi bwitwa izina hazohiganwa imigambi atabishobisho birimo abivuga fatiye kuri kahise
twe mugambwe ya PDR rwa mbere turashima ko turiko turegereza amatora icyuka cyifashe neza imigambi banyi mahoro n'umutekano n'abanyagihugu babanyi mahoro n'umutekano kandi rwana ko numunsi abanyagihugu abene gihugu bya politiki bitakibarangada cyane basigaye banyi mahoro n'umutekano cyo turagishima cyane beje dushimira no nyine cyubahiro mukuru w'igihugu uravye ingende yafashe yarerekanye ko inyuma y'amatora imigambi kwiko baneze akavuga ko gikora ari umwe n'igihugu imigambi atacyimaze ibazo dufise ari by'ubukenzi za kubigwaniriza hamwe ubu rero n'ukuri nta mugambwe n'umwe bagirwara kiretse imigambi ifise ibibazo hagati yayo indani mu nzego ariko muri rusange twe turashimwe n'icyuka cha politika cyifashe amatora y'umwaka n'amatora rero atandukanye n'amatora yose yabayeho mu gihugu kuko n'amatora azoba batora atamukuru gihugu atogwa ibyo barundi bari bamenyereye kandi n'amatora ugiye kuraba azobashingiye cyane ku migambi gusumba ibishobisho nk'uko mu matora yahere yahuru kuko wasanga ku mbere nabibukije mu 1961 wasanga abarundi batora kubera kwikukira ugasanga mu 1993 abantu batora uravye bwo kongena byari bimeze byarumvikana kandi abantu bari banyotewe demokarasi 2005 abantu bari banyotewe igisoda cy'igihutu 2010 kwari nkuko ugiye kuraba mu 2005 abarundi banyotewe iterambere nibyo biza imbere bisaba rero ko ari amatora abantu badoshira imigambi imbere bakerekana ingene bayisigura n'ingene bazoyishira mu ngiro naho rero twe mu mugambo wa PDL twiteze kuzoronka ikibanza kimeze neza muri amatora kuko imigambi turiko turayitegura kandi twarayiteguye kandi turabona ingene tuzoyishira mu ngiro hamwe abarundi bo twizera
avuga ko kubona intara zaragabanijwe bizoroheza imigambwe gusa afite impungenge ko bajejwe intwaro badahura kenshi n'abaserukira imigambwe nkuko bari babisezeranye
nibaza katari ntambamye kuko imigambwe yose yaduhuriye ko ku byo bintu bishasha twese rero turiko turakorera mu bintu bishasha ndetse twe biradufasha cyane kuko urumva intara zaragabanutse twa dufise abaduserukira batanu ibyo bizaba byoroshye cyane no kugira intonde bujya bizokora cyane kuko ndabahakarura nk'ubu bavuga bati imitumba yose muri kose y'ecommunal bajye ndama makomine umutumba wose tuzo ko buserukiwe mugo ravyo no musinge na makomine ameze urabona ko bitazokunda ucamba kubizosura kutworohera kuko bavuga ati akankarurero uzosanga mu ecommunal abahanuzwa cyangwa 2025 abo rero bizaba byoroshye kubaronka ku migambo kuko ibyagiye bitugora cyane cyane kwarukuronka abantu ku mutumba bawose wa rusansu kandi n'ubujye buzokoroha kuko ufise abarongo y'intara gatanu n'abarongo ya 2022 biratandukanye n'igitigi cyari gihari na hareme na cembuga ko dusaba umushikanganje w'intore hagati ko ari ibintu byo tangura gukogwa hakirikare kugira ngo tube turabitorera umuti aho nibijyanye n'iteko rigenga amakomine byo barirajaho kugira ngo tumenye ingene bizaba bimeze mu makomine no mu ntara iteko rigenga amatora kugira tube turagiyisunga hamari yakoresha n'amana bagira tangwa gushaka urupapuro rw'inzira rwerekana ingene tugiye gukora amatora ataburengeye akarimbi uwundi kuva 2018 twatwayihangira ko buri kwezi imigambwe ibonana bari kumwe n'abarongoye intara kugira ngo umugambo wagize ikibazo mu mwaka kwezi ucubivugira nga kugira ngo uzokurikira abajeje intwara babikosora na hari gusaba kamanama yogwizwa hamanizo mpa produkeneye ayo mategeko akajya habona ariko kandi turasaba ko bishobotse leta yofata mu ngongo imigambwe kubera haje imigambwe nta buryo dufise ugasanga rero kumbura imigambwe ntigiye kuri ku rubuga ngo ikibire hose ibishobora gutuma kumbura hazo kwitoza imigambwe mike bimwe rero yantwa rusange twa dukeneye ugasanga kumbure umugambo umwe cyangwa imigambwe ibiri niyo yihariye ubutegetsi
mu kwa gatandatu uyu mwaka umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse yahagaritse ibikorwa by'umugambwe SNL umaze igihe ufite ibibazo hagati y'abawugize yavuze ko yirinze umutekano muke ushobora kwaduka n'imishyamirano hagati y'impande zibiri zitumvikana hagati mu kwa munani 10-20 bagize komite nyobozi bavuze ko bakuye agatongo wasa ku burongozi bw'umugambwe umupinzani w'ubutegetsi w'ibihe byose yahoze n'indongozi y'umuhari w'inyeshyamba z'abahutu za FNL yagiriza umugambwe uri ku butegetsi kugomba gusambura umugambwe wiwe
idutangaza n'uko tugeze tuti dutunganye umwiherero aho nabo bantu twaba turi kumwe kugira ngo dusuzumire hamwe inyifato ibereye indongozi hanyuma turabe n'ukuntu twotorera umuti ibibazo biri hagati yacu ubushikiranganje bwo bwavyanse kavuga yuko ari gukoranya inama y'ibiro bikuru by'umugambwe nkuko yemeje n'ikoraniro kaminuza ya 2019 aho rero tukamenya yuko muri ibyo biro bikuru harimo abahagaritswe mu mabanga badashobora kwicara muri icyo gihe nk'abari mu biro bikuru kuko iyo ngingo itarakugwaho hariyo mvuga rero ntibabari inyuma ababaye intege umushikiranganje aremera yuko umugambwe ari uburenganzira bwacu gukora ikoraniro kaminuza mugabo ikoraniro kaminuza riba umugambwe urikora ko nagiye nyine yategurwa niyugurura ibyo yugaye ku karenganyo kuko umugambwe nta kosa wakoze abo bantu cumi nareke kubaremereza umugambwe nareke gukoratisha umugambwe ari ubagira inama ahubwo nimba bumva yuko badashobora guca bugufi ntabahe ntibakore umugambwe wabo wundi cyane babakire mu mugambwe sendi defitedi biboneye aho uri urabasunika kuko none bumva badashobora kubana n'abandi basenere kuko nabo cumi nyine ntabandi bari kumwe nabo nabo bizoguma gutyo bizogeta gushira ryari kuko yitwaza ngo afise amakuru ngo umutekano w'abantu ngo amaraso yoseseka kuva muri ari kiriya gihe cyose gusunika uno munsi hari ahantu urumva inyangamugayo zashamiranye kandi mejo ntazizoshamirana amahirya yejo kuko iyo si yongendo y'iwacu turanka ikintu cyitwa ingimba ibyo ntibabimenye ntibabitahure hanyuma tureke uburenganzira bwacu umukuru w'igihugu yavuga ngo ubutungane ntibaze batahura none muri turiko turarengana ntategeko umushikiranganje turenganwe kuko ntibaturenganije twebwe nta ngorane dufise n'amategeko y'igihugu nta ngorane dufise n'uyu n'uriya abo bantu cumi ntibarutishe inyangamugayo zingana uko zingana mu gihugu kuko gushika uno munsi nta cyaha na kimwe leta yotwagiriza umugambwe senderi wakoze cyotuma tubuzwa gukora ibikorwa byacu ahubwo umushikiranganje nareke kudadaza kuko uko adadaza niko tubona yuko ari kumwe n'abajya abantu kuko ejo bundi baranditse ngo azobaha igipolisi kize kubahashikiriza permanence kandi bukeye twarabibonye ubwo butumwa bwari bwaciye mu matelefoni ku munsi wa gatanu bukeye ku munsi wa gatandatu twarabibonye aha rero ni ukuri abatware bokwikubita gashi babayeho kugira ngo banwanishe abantu ntibabayeho kugira ngo bigire sinda bibazwa hanyuma abantu babe bonasubiranamo ishuti twifuza gushika hiyo
ibaza umugambwe senere ufise ndi w'uburundi atwara ihuriro ry'imigambwe ntabiyobewe gusa avuga ko bitamwerekeye kubera utari muri iryo huriro
gusa ndaza abamenyeshamakuru murakunda gutoza agatugwa ngira ngo mwoba mushaka kumbarira nkazijya ngorane mushaka kumbaza nkazijya ngorane ziri mu mugambwe senere kijya kibazo caravuzwe kenshi mu bisanzwe bwa mbere na mbere ho umugambwe senere mu ihuriro ry'imigambwe yemera guteka mu Burundi ntirimo hanyuma itarimwo naho yo birimwo mu gihe umugambwe ufise ibibazo hagati yabo amategeko ntarekuriraho ry'imigambwe kuja kuraba izo ngorane haba hasigaye yuko umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu ajejwe kuba by'imigambwe aba ari we afatisha kibazo mu mino haba hasigaye yuko umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu ajejwe kuba by'imigambwe aba ari we afatisha kibazo mu mino aho bigeze naho mwese murabizi
Frederic Bambura inyumvira aho zicegera cy'umukuru w'igihugu ubu akaba ari mu buhungiro mu gihugu cy'Ububiligi amenyesha ko mu Burundi hasana hari umugambi umwe gusa Saint David de uri ku butegetsi yiganijwe rya Amerika imva n'imvano y'imigambwe myinshi mu Burundi
umugambwe ni ishyirahamwe ry'abantu baharanira ibyiyumviro kugira ngo ibyo byiyumviro bitware igihugu cyanke bazi bafashanye n'abandi amatora aheze kurongora igihugu yamara uravye kandi iwacu ingene imigambwe yaje mu myaka 61 ababirigi bagomba gusubiza igihugu kubera ko atakundi bari bugire barazanye ikintu cyitwa imigambwe kugira ngo habe amatora ayo matora tume haba abategetsi bandi bavuye mu banyagihugu ntibyari bibi ngabe ikibazo ni uko burya imigambwe n'amacakubiri mu yamoko canke y'intara byariko biravuka kandi bigakomezwa mu gihugu ntibyari kumenyekana n'imigambwe nico gituma imigambwe twagize yacicokera mu njyane za moko ibibazo rero kiba kibyari kindi mu nyuma 1992 perezida wiwe yagomba kugira imigambwe myinshi kandi mu gihugu kubera ko ari haheze imyaka 27 nta migambwe yari umugambwe umwe mu by'ukuri wasanga ari abantu yene bavuga batereka nanje ndabikonoje habona urete nka perezida daye by'ukuri wabona ko yari teguye kwiyumvira gutwara igihugu abandi wari kukibana bari gushobora undavya abantu bibigambwe bari bahari umugambwe si kintu kibacoroshe mwe nuko upfa gutora uko bitwara umwanya bitwara amafaranga bitwara cyane cyane ubwenge ubufise nineje kugirira abanyagihugu yitafise ibyo kugira umugambwe biragoye rero nkavuga nti uyu munsi uburyo kugira umugambwe ntabwo nta buryo imigambwe ifise umugambwe ufise uburyo numwe witwa CNDD-FDD koko wibigihugu utonzwe no kwibigihugu rero ugasanga nta umugambwe no mushobora guhiganwa n'uyo mugambwe kubera kwibigihugu
asigura ko atamwizera w'amatora atunganijwe neza mu myaka ibiri iri imbere uhari
utarimo inyuma y'uwo mugambwe wa CNDD-FDD usanga ntacuvamwo kandi ugasanga abantu bawukurikira n'abarondera ko uwo mugambwe wobaha utuntu kubera ko uyu munsi abantu benshi barondera ikirirenza barondera uburyo kuryango babeho nacyo gitumye imigambwe nta bihari imigambwe ntayo kubera ko imigambwe ntishobora kubaho igihe hari umugambwe umwe udashaka iyindi migambwe wiba abanyagihugu wica abanyagihugu ugirira ibibi abanyagihugu unyaga abanyagihugu iyo mugambwe ushobora kubangikana n'iyindi migambwe kuko umugambwe ufise byose twagiye igisoro tutagiye igipolisi abantu ugasanga rero babwirizwa gutuna kwituna bugatondera ntacyo bashobora kumara muti none mu myaka 2025 mbona ne warabye sho cuka amatora ashoboka amatora zoba sinazoba n'amatora ni nka yandi yamaba reka ntitukiri mu matora amatora uyu munsi kitwa ikintu gikoreshwa kugira ngo bironkere ubutegetsi gusa amatora nayo ubundi ko barondera abategetsi igihugu kirondera abategetsi ngo abategetsi babagirire neza sivyo ba sivyo namba nta nibyo uzobona vuba kugira aba bategetsi bahari bakihari kuko baramaze kunyegerwa n'ubube gito n'ukwikunda n'indandende ku buryo badashobora kwemera kuva kuri ubwo butegetsi ko nibahava bazobazwa byinshi hari ibintu byinshi bakoze kandi perezida aravuga ati wofuma ariko urabarya abanyororo bo bari n'intungane ugereranyije na mwe ibyo niko murakora si perezida abyivugiye nje nabyumvise ni ukuvuga urya mugambwe abantu benshi inkozi z'ikibi zigibiranye zambaye amakoti zitembera mu mabarabara zigendera mu miduga ukibaza ngo n'abantu ariko wo twara imyaka nk'irya batwaye imyaka 18 ukaba igihugu kimeze kurya gende muri abanyanyoni bamerewe ni ukuvuga abo bani nka wofata bya binyoni bizabikirira amasaka bitarimye hame bikugurukira bikiyira bibonye amasaka heze kugira na CNDD-FDD nabagiranya nuko murakoze
ariko Olivier Nkurunziza twara iprona yibaza ko bishoboka habaye ibintu bibiri imigambwe igishije inama mu nteguro zose harimo ishingwa ry'inzego za seni hamwe no kureka indorerezi imva makungu zikaza kuyahagararira
inama mi ibwa mbere dusaba leta yuko nkuko yabitwemereye mu nteguro z'amatora zose yabitegeko rigenga amatora yaba itegeko rigenga rizogenga amakomine ko imigambwe iriterera ntituzoryumve ryaciye mu nama nshinga amateka n'ingingo z'amateka kandi barabitwemereye umushikiranganji w'intwari w'hagati yarabyemeye ibirenze ibyo twifuza ko umugwiseni wojaho mu buryo imigambwe yiyumva nk'uko abantu baza dutegurira amatora abantu twizeye kandi tugira ku buryo imigambwe haba amanama ya hafi na hafi gutegura amatora ategura imitima ku buryo leta yemera kandi mu nteguro zayo ntibizomere nk'imyaka iza abarorerezi bazoze bavuye mu bindi bihugu kuraba amatora kwemerera abantu ko amatora n'abandi mu bindi bihugu baza kuraba ko yabaye mu muco ku buryo intwaro yitwararika kutaburabuza abakuru b'imigambwe mu bikorwa byabo
umukuru w'ishyirahamwe Falcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama rifite abaserukizi mu gihugu cyose avuga ko umwitegemezo ku migambwe ari wose. Jean Hakizimana
ahari itegeko umushanganji yasinye rire kuri imigambi kwandika benforma bamenyesha ko bazogirisha inama mu bibanza kanaka byo twovuga ko nicerekana ko icyuka atari kibi nicerekana ko imigambwe yidegembya kuko turabona imana batandukanye imigambwe hanyuma hari n'icyuka hagati imigambwe kubijyanye n'igihugu twe turaraba aho tugize amaso amakuru duhabwa n'abaduserukira nta cyuka kibi kihari cyo tuma umuntu avuga ko mu migambwe atakwidegembya kuriho nta nyine migambi ikora ibyo umuntu yovuga ko bishora gutera ingorane ibyo hafi tubona turavye nyine migambi yitunganije nyine abantu batunganye batunganije mu migambwe turona ko byukuri hari intambwe zageze zategwa ibitwa bivuga dufatiye nyine ndogo zazo zifata amajambo zishikiriza imbere yo kwinjira amatora ni ibintu ubona ko byukuri no munsi ndwaruka ago migambi itandukanye ariko ruhamagarirwa mu bikogwa ariko ruhamagarira gukorera hamwe ibyo rero ratuma kwidegembya kubaho byatuma abanyamigambwe bashobora kwitegura guhiganwa kwitegura kubwira imigambi abanwanyi babo ikambe no kwitegura kwinjiza abanwanyi bashashe imbere y'amatora y'umwaka wa 2025 turabona ko byukuri hariho intambwe zikomeye zageze zategwa mu gihugu zituma umuntu avuga ko imigambwe ibanye neza kandi cyuka cyifashe neza ikambere atawubwa ko amatora y'2025 zabashika mu migambo biyangara
uwo mwihwezo ahuriza ko na president Evariste Ndayishimiye yakunze mbere gutumira abarongoye imigambwe ku meza bagasangira irengwe n'ikiyago aha yari mu ntara y'Amakamba mu manuko kwa 2026 ukwezi kwa munani guheze mu birori byo guhimbaza umunsi wahariwe imbonerakure abagize urwaruka rwa CNDD-FDD
nagira mbanze ndamukanye urukundo icegera cy'umukuru w'igihugu yaje kwifatanya n'imbonerakure mu birori aturuka mu mugambwe iprona umugambwe watwaye igihugu imyaka itari mike ndetse umugambwe washizweho n'incungu yo kwikokera ku Burundi ndaramukije kandi imigambwe abaje baserukira imigambwe yemewe n'amategeko ngaha mu gihugu cyacu kubona baje kwifatanya n'ugwaruka rwa CNDD-FDD byerekana yuko demokarasi yamaze gushinga imizi mu Burundi yuko ubu imigambwe ari uguhuza ibyiyumviro byubaka igihugu
mugabo Karinate Sake ari umushakashatsi muri DHB ishyirahamwe rikora amatohoza ku Burundi abona ko ubutegetsi bwivanga mu itunganywa ry'imigambwe abivuga afatiye ku bihano byafatiwe umugambwe SNL.
Cette intervention du ministre de l'Intérieur semble tout à fait disproportionnée.
Ingingo y'umushikiranganji w'intwaro yo hagati ni indenza rugero. Turibaza igituma umushikiranganji yivanga mu bibazo by'umugambwe biraba abanywanyi bawo gusa kandi bitabangamiye umutekano w'abandi banyagihugu. Nimba hari ibibazo umugambwe SNL, abanywanyi bawo ni bo vyega kandi babwirizwa kwitorera umuti nk'uko vyogenda no kwindi migambwe. Iketi umushikiranganji yanditse avuga ko ahagaritse ibikorwa vya SNL kubera bitunganijwe n'inzego zitemewe n'uko ivanga mu bikorwa byawo. Ntibinumvikana ukuntu umushikiranganji avuga ko abanywanyi ba SNL bazobanza kuronswa urugusha kugira ngo bagire amanama yo gutorera umuti ibibazo byabo. Ingingo yo kurungika abapolisi ku ngoro ya SNL n'indi ngingo ya gahuturu. Ubutumwa yatanze buratomoye. Leta ishaka kuburabuza ibikorwa by'umugambwe wa mbere utavuganwe n'ubutegetsi.
Ne vise qu'à entraver les activités du principal parti d'opposition.
Hisonzo yabwizwa nshingiro ya 2018 amatora y'umukuru w'igihugu wazo wa mwaka wa 2027 nayo ayabashinga amateka bakenguza amateka abahanuzi imitumba n'amakomine atunganywe mu mwaka wa 2025. Mwakoze mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro dusangira ijambo cyo kuri uyu w'Imana. Eloje Urikaneza kibateguriye ndabike banuye naho butaha.
Turamushimiye Eloge Wirikaneza wateguye ikiganiro cy'uyu munsi. Dushimiye kandi n'abatumire bitabiriye ikiganiro cye. Namwe nshuti mutwumva aho muri hose twongeye kubashimira kandi namwe tubatumira kujya mwitabira ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi murakarama. dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.